VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza n'inshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 11 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na 16 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Nkuko mubimenyereye uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi muri Sanga turagaruka ku rugendo mu Burundi rw'umuhuza mu biganiro hagati y'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Nyuma yaho arangirije urwo rugendo yarahaye ikiganiro amenyesha makuru akaba yarashikirije aho ahagaze ku bantu bagirizwa ko bagize uruhara mu kuturumbanya umutekano mu Burundi baronderwa n'ubutungane. Yavuze ko abo bantu atakibanza bafise mu biganiro ahubwo bakwiye kurenguka imbere y'ubutungane. Yarongeye asaba Abarundi kutabandanya bavuga ko leta ya perezida Pierre Nkurunziza itemewe n'amategeko, akaba yavuze ko abantu babandanya kwiyumvira gutyo ari abantu bataye umutwe. Inyuma yaho Mkapa atangarije ayo majambo rero abatavuga rumwe na leta baciye bayiyamiriza maze baratangaza kumuhuza yaciye urubanza n'ibiganiro arongoye batazobisubiramo. Mbega mwibaza iki ku byatangajwe n'umuhuza hamwe no kukuntu abanyapolitiki batandukanye bakiriye ayo majambo? Uyu munsi rero twatumiye abashinjantahe babiri bakurikiranye hafi politiki y'u Burundi. Turafise Aimé Pascal Nduwimana, akaba ari umukuru w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mu kanya kandi turaza kuba turi kumwe na Tassien Sibomana. Turacarondera telefone yiwe ariko nibaza ko mu kanya tumubona. Reka ariko dutangure kuri wewe Pascal, Aimé Pascal, muri mu bakuru w'amashyirahamwe yagize amahirwe yo kuja mu mubonano wakoreshejwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Mutubwire mu majambo make ukuntu uyo mubonano wagenze, ibibazo byahabarijwe n'ukuntu byishuwe. Ni ubwa mbere na mbere nshaka gukora mutsa. Mwiriwe neza Pascal. Pascal, Aimé Pascal, muranyumva? Ndumva nawe mwenga rafisi kiwaza ariko turi kumwe n'umushya nawe Tassien Sibomana. Tassien, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Yego turahendahenda vyino nyene.
Yego ndabura kandi na Pascal telefone yiwe yabonetse. Pascal, Aimé Pascal Nduwimana, mwiriwe neza?
Muraho ga Frederico.
Muraho, turakomeye? Ni abantu ihenze bashinga nta mwese ribaza ko mwari mu biganiro byatunganijwe eka imibonano yatunganijwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Nashaka mutamwe mutubwire, dutangwe kuri Aimé Pascal, mutubwire ibibazo byahabarijwe ukuntu byari byifashe muri iyo mibonano.
Twebwe ubwa mbere ho twari twateka no gutumirwa n'umufasha w'umuhuza muri bino biganiro. Icambere coco twebwe yatwakiriye mu masaha yo kumugoroba cyane nka samo yirenga, twari benshi cyane. Yatwakiriye hamwe n'abaserukira urwaruka, abaserukira abapfasoni. Ibibazo rero twebwe twaramutuye bitari nka bikeya, kwari ukusaba kw'ibiganiro ko byotahuka, ko byobera iwacu, uko twaramubariye yuko vy'ukuri ko atampamvu n'imwe ibiganiro ko byobera hanze, uko twaramubariye yuko uBurundi buratunganye, nta ntambara irimwo, nta muta ridikarica umututsi, nta mututsi ridikarica umuhutu, turabanye neza. Twebwe rero ko ari kumutura ikibazo kimwe ahubwo yuko ibiganiro yuko vyoba kuri leta ya prezida Nkurunziza hamwe n'ububirigi. Twarabimubariye neza, turamubwira yuko ivyo twagiye turacamwo vyose, yuko kuva twikukiye abo bantu ko baduteye ibibazo. Turamubwira yuko n'abashatse no guhirika ubutegetsi ariyo bari ko babahaye indaro, turamubwira no muri bamwe mu mashyirahamwe twari kumwe batumye iyi migumu kiba ko bari i Bruxelles. Turamubarira tuti by'ukuri umaze iminsi uri ino, warabonye ko atamabombe, warabonye ko atantambara, hama rero aratwumviriza. Turamubwira kandi yuko leta iriho ko yatowe, bamwe mu mashyirahamwe y'iwacu twari no ku matora turafasha, twari aba observateur. Turamubarira abantu ko bitavye amatora, rero turamubwira yuko ko ata mpamvu n'imiriho yuko ibiganiro ko byogenda hanze. Turamereka
kuri icyo kibazo Pascal, kuri icyo kibazo Pascal yabishuye iki kuri icyo kibazo cyo kwimurira ibiganiro mu Burundi, yishuye iki?
Gihe donc twegwe kwari kutwumviriza, yari nka consultation yumva icyo bamwe abandi cyo banabivuga ko ntiyaduhaye inyoshu, kwari kumviriza kuko yarahura n'imigwi myinshi cyane, yaratubarira icyo twiyopfuza nawe akumviriza akandika. Icyo gihe ntiyatwishuye, twagiye kumva icyo yabivuze ko aganutse atashe hamwe n'abandi, sino icyo gihe kwari kutwumviriza twese, ntiyaduha inyishu.
Reka mushe namwe Tassien Sibomana, mwoba mwaragize amahirwe yo kuja muri iyo mibonano?
Yego, murakoze, twaragize amahirwe yo kujayo. Nk'uko mubizi imigambwe yacu yahuye n'amakuba kubera Saint David tutagombye ko tuguma dukora, arico gituma twebwe twatumiwe mu rurimi rw'Igifaransa batwise des acteurs politiques clés. Twaragiye rero aho yari imigwi ibiri, novuga umugambwe urongowe FNL wa gatogwasa na Iprona de l'opposition. Hanyuma twebwe twamushikirije ibibazo nyamukuru bitanu. Ubwa mbere, gusaba ko abahuza bokwerekana ko koko bagomba ko ibi biganiro bibandanya kandi bikarangira vuba. Icya kabiri, ikibazo cy'abotumirwa mu biganiro dufatiye ku byose Saint David na leta bamwe bakunda kuvuga ngo nibo kwicarana n'abagirizwa ibyaha, kandi tuzi ko igihe bo baganira hariho n'abari baramaze gucibwa imanza burundu, mbere hariho n'abari baramaze gucibwa izo gupfa, ariko bitababujije ko bemererwa ibiganiro kuba bijamwo, mbere akaba aribo banatera urukumu ku byo bumvikanye ko. Icya gatatu, twamushikiriza ikibazo cy'aho ibiganiro byobera, bijya byo kuvuga ko ibyo ko ibiganiro by'Arusha byoza bikabera ngaha mu Burundi. Twaravuze tuti twebwe ibihambaye ibiganiro nibyo bihambaye, ababijamo, ababihagarikira n'ico bizovamo. Aho bibera tuti ivyo bitumwa n'ingene umutekano w'abana bariya wubahirijwe, arico gituma twavuze tuti mugomba ko bibera ngaha hariho ibisabwa. Hariho umutekano w'abantu bahunze bacitse ku icumu kandi bategereza kuja muri ibyo biganiro, byerekana ko bategereza kuza bakingiwe n'inteko mva makungu kujya n'abasende DFDD batashe arizo zibaherekeje. Cya kabiri, gukugwa ko imitahe leta n'ubutungane bubarondera ngo bafatwe, kuko nabo nyine nababwiye ko abari baraciriwe imanza bitabujije kuganira. Icya gatatu ni ukuvuga ko baramaze kwemera ko umuhuza aba umunyamahanga, nuko abarundi byari byabananiye. Cyo gituma rero naho byobera ngaha bitegereza guhagararirwa n'abahuza mvamakungu kandi bumvikanywe ko n'impande zose. Icya gatatu, icya kane ni ibyo havugiko. Murazi ko uyu mugwi Sendeyi urafite intumbero y'ibyo leta na Sendede bawutumye, arico gituma rero naho byogaruka mu Burundi bemeye izo conditionalities zindi, tutabona ko twava tuja mu biganiro tutaravugana ibibazo byihwezwa, kuko bo hajya bahenda abantu ngo nuko ngo nubwira bize ngaha gusa, ariko bagomba ko ari Sendeyi icibirongora kugira bishike kuri ya ntumbero. Ikibazo kindi twababariye ni kibazo kijanye n'igihe ibyo biganiro byomara. Tuturaze amakuba abarundi barimwo, abantu baguma bapfa, abandi bapfungwa, abandi bahunga, abandi tubaburirengero. tuti ubukene nta ukibivuga ibiciro biguma biduga ubu barondera ama tax ahantu hose akantu kose ubugatanga ikori gatanga tax tuti byo rero kugira abarundi basubire kuryama basinzire kandi inzara ibugarije n'ubukene bigabanuke nuko ivyo biganiro byonyaruka tuti rero twe ntitubona igituma mwashinze amezi atandatu yose kandi twe tubona no mu mezi abiri ishobora guhera
aho
tasien byoja kure byo mara na amezi atatu n'imihuri yuri
aheza
icanyuma twabwe tuti mbere kugira binyaruke ko hari abahenda bandi ngo baremera akorodarusha kandi tubona bari ko barayirondera ingene bayisenya tuti nibahamagaza inama y'abantu bose basinye kurajya amasezerano barabe imigambwe yari imbere yari ku masonga yo mu gusinya amasezerano barabe na mama wanje nabo batege kubu barabe FNL barabe ni imigambwe yo bifite junja ngaha baheze bagira inama yo kuraba ingene amasezerano ariko arakurikizwa ariko arashira mu ngiro iryo uriheze ntandwe ivyo mara mu nshinga na Federico
yego
duheze dushireho umugwi ntabanduka ugizwe nabo bose bategeye ko mukora ayo masezerano nabo ba ayo mashira hamwe cyangwa imigambwe yaba yatumiwe ngaha duce tugira icyo bita mekanisme de mise en œuvre de suivi de mise en œuvre tutivye tubishitse ko tuzoba duhejeje ibiganiro presque ibice 50%.
Yego reka mushyana tasien ndabasabe mumpe inshu mumpe inshu ngufi ngufi tasien Sibomana nashaka cyane cyane mumbwire inyuma yaho mushikirije ibintu mwifuza ko byokorwa yarashikirije yaratanze ikiganiro kubamenyesha makuru arahava arafata eka avuga ko hariho abantu bagirizwa ivyahantu ubutungane bw'u Burundi batazoja muri ivyo biganiro arongera avuga ko abantu bose bibaza ko leta ya Perezida Pierre Nkurunziza itemewe n'amategeko ari abantu bo bafise ingwane zo mu mutwe aho tangarije amajambo mwihweje n'ivyo mwari mwasavye mwebwe mwabifashe gute Tasien
Allo Frederic
ni wewe Tasien ikibazo ndwawe
ok murakoze n'ivyo kuri nko kurima twaravyumvise ko yabivuze icambere nagira ndabamenyeshe ko twebwe ijambo nyamukuru n'intumbero tuzoha ibyo yavuze ibiro nshingwa bikorwa rya komite nkuru y'umugambwe w'adasigana y'iprona tuzokorana muri iyi minsi ya vuba tuzoheza dushikirize abaroni n'amakungu na cyane cyane abakuru b'ibihugu n'umuhuza n'abahuza batoye icyo iprona ibivuga ko mugabo imbere yaho ntikibuza ko no bandashikiriza ingene twavyumvise icya mbere yuko abakurikiranwa n'ubutungane batoza mu biganiro nabivuze kandi sikinyegezwa igihe CNDD-FDD yaganira na leta y'ico gihe nababwiye ko muri abaserukira CNDD-FDD hari abari baramaze gucirwa imanza burundu batakifise n'uburenganzira bwo kunguruza bimwe bita mu gifaransa condamnation definitive ou nozeye principe de la chose jugée no kuvuga ko bari baraciri imanza burundu batagishobora no kunguruza mugabo leta y'ico gihe ntiyababujije ko bemererwa kuza mu biganiro kuko kwari kurondera amahoro kandi amahoro ntiyarondera n'uwo mukundana n'uwo musangira ku meza uyarondera n'uwo mufite icyo mwapfuye icyo gituma rero kurya babemereye ko buza mu biganiro tutabona ko ari bo batangura gukumira na cyane cyane ko ari bo bavuga bati dufatira uyu turamufise ko ibimwagira cyane tubifise n'uwo bitaragaragara yuko hari icyo yagira ugasanga kubera badakeneye ko aje mu biganiro bamushize ku rutonde
ego reka n'icyo kibazo
twari twasabye muhuza twebwe rero ibyo tubona yuko ari uguha ikibanza CNDD-FDD canke leta yabo kuko ntibabafata nk'uko ari uniparti mu bazoganira kandi ibi ivyahaze vyatumye aya magume vyagirizwa izo mpande nyine
yego reka icyo kibazo tukibaze n'umushyanahe Pascal
yavuze bati leta abibaza ko
mumpamaje magufi magufi
yego twibaza yuko ntawo kwishyura ibyo yavuze utere ko twe tumwubaha nawe nyine yari akwiye gusonera abarundi icyo twavuga ni iki ni uko nashimye ingene yatanguye mu kwishyura icyo kibazo yavuze ati si jyewe njejwe kwemeza ko leta y'u Burundi cyangwa Petero Nkurunziza bari legitime cyangwa bari legale Je mfatire kuri aho gusa.
Yego mereka.
Kwebwe barundi. Abarundi twe tuzi dutimbega aya matora yabaye hisunzu ya koro darusha nibwirizwa nshingiro.
Icyo kibazo paske turakigaruka ko tasiyana reka tubanze tuhe n'ijambo
yego reka duhe n'ijambo none n'amakongo yavuze ko amatora atari credible none atabaye credible inzego zavuyemo zo ba credible gute
reka icyo kibazo icyo n'ikindi kibazo tuhava tugaruka ko tasiyana reka duhe ijambo Aimé Pascal reka duhe ijambo Aimé Pascal nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na n'umuhuza mufasha muhuza Mkapa aho ahereye ikiganiro amenyesha makuru yaratangaje amajambo twavuze mu kanya aho yavuze ko abagirizwa ibyaha batazorekurirwa kuja mu kiganiro eka kandi n'abantu bavuga ko leta za Pierre Nkurunziza itemeye n'amategeko ari abantu bo bafite ingwane zo mu mutwe ayo majambo umwe mwayakiriye gute
Juka mbiro naringira nsabe uyu mugenzanje ko yozarafata umwanya akibukundi nawe ariko imbere yuko mbanza no kuvyishura ko nari ngomba ntange umuco hari ibintu ari karavuga yuko ngo abagwa na kera bari baratsiriwe imanza ngo zo gupfa ngo na leta nagira menye neza yuko kwa ta leta ko yari hari yari haradazi kwari ya kudeta aradazi ko yari na leta itemewe itarifise ububasha aradazi ngene yanavuyeho hishwe na ndadaye hagatembagazwa n'uyu ntibantunganya no kuvuga ko ta leta ko yari hari rero ibi bintu kenshi atarabesha abantu akazarafata utuntu atarafundikanya sivyo yari leta ya kudeta leta donc yatsinyije abantu hanyuma ariko aravuga ngo abatsinye ngo iya arusha ngo n'impaka ngo babazane ngo basuzume ngo amasezerano ngo ya arusha amenye yuko yari amasezerano yari ay'ubwoko arimo na JCT na JDC ibinye rero ntahava atarafomanta utuntu ashaka no kuzarafundika kudufunda ahantu atabiriho avuze ngo yiprona ngo bazokorana nagira amenye yuko niyagika aravuga yanidonda avuga ko ngo yatumiwe nk'umukinnyi wa politike nta mugambwa afise arongoye tanto ari mu kintu bita ngo amizero aravuye donc abone nk'abantu umuntu avuga ko ari nzengaruzi rero ntahava avuga ngo komite nyobozi ngo izokorana iprona tuzi niyagashati sivyo ntahava zarabesha abantu reka rero inzero no kwishura icubadije ati twebwe twavyakiriye ne ko yavuze yuko abatemera leta ko bataye umutwe canke yuko abagirizwa ubutungana bisha abantu ko atakibanza vanafise yarusha twebwe by'ukuri sinusubiramo ivyo yavuze ndiko urumva n'uyu mushinga ntahagoma avuga ngo amakungu ngo ntiyemere ino leta urashobora kumva uyo muntu ni umurundi ni umushinga ntahegize azirikana ko abambasaderi ko bazana ivyemezo ino leta ko yamitumigwa hanze muri za Nations Unies uyo muntu urashobora kwibaza ikibanza ubona ko yojamwo rero twebwe twaranabisimye cyane kandi twari twanabimusabye yuko abafashe umugambi wo kwica abantu bakagira ibipuci bakagira imigumu koko batokwitaba mu biganiro turasaba ko bofatwa hanyuma bagahabwa ubutungane twebwe twarabisimye yabuze byo kandi uri kurumviriza n'uyu mutumire toli kume ivyavuga na urumva kwa byo adatahura tumva mugabo twebwe turamutahura amazi imyaka myinshi muri politike ararushe arakuze turamutahura ariko rero yuko ibyo
Pascal
byari byo twebwe turabishima
yego icyo kibazo turakigaruka ko ariko mu kanyari kaduhe ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika bariko barakurikirana ikiganiro turi kumwe na Vedaste muri Veneza
Mwiriweneza
murafite ikibazo murafite icyumviro kibazo kigufi
yego nagomba mpere mwiri wabo batumigo batumiye
nibarakumva
Frederic kino banza gusaba abo batumire babanze bibuke ko abanyagihugu aribo ba mbere bubwa bashize imbere kuko nizo politike bazikina abamenye uko abanyagihugu twebwe batonya ari twebwe ingaruka mbi zibaye zose zigirigwako
ego
ofwete twebwe ubukene buratugeramiye inzara ibiki n'ibindi byose bitandukanye ibyo bakora byose babikore n'ibyo bavuga bibuka umunyagihugu ingorane ari karagira kigira kabiri nagomba nsabita cyano ndamuzi n'incabwenge ndamubaze numviriza ajya amajambo mukapa yavuze ndumva byukuri ko bakuri inkoni kugishitsi n'agashavu kenshi nagomba bazeta siano nk'incyabwenge abona ko mukapayo barakoze ikosha mu kuvuga ry'amajambo imbere yuko haba ibiganiro mbega hoboja mu biganiro bamaze kubona inyisho ntazijya biteze iki mw'ibyo biganiro mbega ko nk'umuhuza wewe tasiano ko tuzi ari incyabwenge umuhuza arafise uburenganzira bwo gutanga inyishu ku kibazo kizokwigirwa hamwe abona mbega ibiganiro hamaze kuvuga ijambo nkajya bikenewe
eh murakoze Vidaste
norangiza mukorangiza
eh nyaruta
reka mbaze Pascal numvise ariko aravuga ko tasya ari umunyepolitike w'amanyanga tanto ngo ari mu mizero tanto ngo ari hehe Jena jenda maze kumwumviriza kenshi cyane ndumva ko aserukira abanyagihugu tanto nawe nikavuga mugabe ikindi gihe akavuga nk'umunyamugambwe nagomba namusabe nimba byo babyiza atubwira umugambwe hagazemo zwe turavuga tuti bamutumiye ku rwego rw'urya mugambwe cyanki ibibazo byanje ni ivyo
urakoze Vidaste reka duhe ijambo Reverien muri neza
yego twiriwe neza turaho na mahoro
muri hehe Reverien
ubu njyewe ndi mu Rwanda mu karere ka Gakenke umurenge wa Kivuruga intara y'Amajyaruguru
yego urafite ikibazo icyumviro unyarutse
eh noneho nyarukije ndakomeza gushima umuyobozi wacu perezida wacu Paul Kagame uburyo akomeje kuduha inkunga nyinshi zitandukanye bese afasha abakene abazamura atugezaho ibikorwa remezo ubu mu karere kacu ka Gakenke amatarasi araciye neza kandi n'abayakoramo bagahembwa
Reverien sinzi ko wumvise ikiganiro twebwe turi ko tuvuga ku byerekeye cyane cyane urugendo rwa mukapa umufasha w'umuhuza mu biganiro by'abarundi no gusaba ko uvuga kuri ibyo bintu niwe warabikurikiranye
no cyane cyane ikintu navuga ku Burundi kubera ari abaturanyi bacu nge nakwifuza yuko ibiganiro byacamo imvururu mu Burundi zirangwamo zikaba zacika bese igihugu cyabo kikaba mbese bakatwigiraho nkatwe abanyarwanda ukuntu tubanye neza kandi tunafite umutekano
urakoze Reverien reka duhe ijambo dusanzwe duhe ijambo mushe ntahe Tassien Sibomana yishure ku bibazo byabajijwe na Vidaste
murakoze si Vidaste gusaba ko na Pascal yabajije kuko paramana avuga ivyiwe
muze murambiye mu mpinyisho ngufi cyane gose ariko
n'inyisho zitozito
yego
ubwa mbere nagira ndamubwire ko atari wajejwe kwemeza imigambwe cyangwa kuyihakanira ababijejwe bariho imwe n'imigambwe ikora turabizi nibaza yuko nkuko na Vedas yabivuze yitwa ko ajejwe arongoye ishira hamwe idahanirira inyungu za politike araja muri ivyo hanyuma vya politike birekira abandi icya kabiri ngo azipona yagashatsi mbega iyo ipona yagashatsi ko ajejwe ishira hamwe kandi tuzi ko ryegamiye CNDD-FDD je muri ipona biraba kwiki abizi nkande icya gatatu ko abambasaderi barungikwa mu Burundi ko nabi wacu bagenda hanze nivyo mugabo niya baryohewe ko leta yemewe none ivyo biganiro byoza kubera iki kubera amakungu atakidufasha niya bakoko leta yemewe nigereje ngaho reka ngaruke ku vya Vedaste yavuze neza ati ivyo byose tuvuge twisunga abanyagihugu nico gituma twasavye ko ivyo biganiro vyo nyaruka hakaboneka inzego zishobora kwemegwa n'abarundi batari bake mbere n'amakungu kugira ngo basubire badufashe uburundi buve mu kuba nk'agati kirebanga mu ruzi kuko abarundi barakenye na habivuze nta mahera y'agaciro nta ibidandazwa byaduze ibindi byabuze imiti yabuze uduhera n'ufisi kingu batozwa amatagisi atagira izina urumva
Tassien kuri ico kibazo ca Vidaste ni kuki abanyapolitike babandanye kudandaza no kutavuga rumwe mwumva ko abanyagihugu barushe ba ubukene
bw'injiranye rero ndavyumva cyane nico gituma twavuze twebwe ayo mezi atandatu ntiyarakenewe nico twabifatiye ko kucuko mukapa yakosheje mu kuvuga bigi imbere yuko abaganira baganira nibaza ko yavuze kuri gukurima uri muhuza ntushobora gufata
Tassien
kuhabagaze ku ruhande
Tassien umuhuza
uravuga ngo zobahamagara mu kwezi kwa mbere
umuhuza ntashobora kuba yabivuze kubira gashavu abarundi ba muruhisha hari habahuza benshi cyane gose badashobora kumvikanisha abarundi ubwo abarundi sibo bagoye
umuhuza cyangwa ukaba umucamanza utanguye gushavura utarumviriza ababuranyi urubanza rwagwakunaniye guca wosho ushaka kukirekiza nko bavuga mu gifaransa ukitaramura wewe nyene muri iyo ntaho kavamwo
naye Tassien
utegereza kumviriza impande zose hanyuma ukagerageza kubafasha kugira urabe ko bokumvikana ku kintu binaniranye ugafata ingingo ubona yo kuzuriza abarundi bose
abo barundi si ubwo abo barundi si bo bagoye uraza abahuza bamaze kutumvira gutaba bakomoka
ubona ko bagoye batagoye ntituba tugeze muri karingana mugoma kandi amategeko yari yanditswe ivyo ndabizi mugabo yaremeye urumva se abarundi bamutoye yatowe n'abakuru b'ibihugu niyo ababona byamunaniye arabwira bamushizeho ko byamunaniye mugabo kuza kugaya abarundi abacanke bariya kuza uri kuradutumira mu kwambere ugacuvuga uti ikicoco ngiye ndakivuza uku n'uku n'uku siyo ntumbero y'umucamanza siyo ntumbero y'umuhuza
ati
none biriya biganiro biracakenewe nababwiye ko twebwe naho Pascal avyanka ingene tuzobikora tube tuzobimenya mugabe ingingo yo tuzobifata ibyo nshingwa bikorwa bizokwerekana aho bihagaze ibiganiro mugihe yavuze ko bizohamagarwa mu kwa mbere twebwe ibyo nshingwa bikorwa bizokwerekana aho bihagaze kugira ngo wenyene yiyerekane ku mugaragaro hanyuma tufate ingingo yo kwemera ko tubandanya nawe canke tuvavanuye mugabo yatweretse wenyene ahageza
ndabona kanya kari ko katujana tofse tofse n'abanywanyi benshi barindiriye Tassien
kucisha muri ayo bati none ibiganiro biracakenewe birakenewe uko nk'uko twebwe twanatugwa tuvuga nta nkoho nta bwicanyi buzotorera inyishu ikibazo cyo mu Burundi niho mpereje mbere nishura mvuga nti uwavuze yuko ngo abishe ngo arabandi mbeko bavuga bati tuze gutohoza kugira abishwe bafatwe n'ubutungane bw'igihugu canke mpuzamakungu mwumvise ari opposition yanka ko amatohoza yoba
egome Pascal namwe
azabayerekanye ko abayagiriza iki arabo muri opposition canke arabo babashigikiye
ubutegetsi egome Pascal namwe umushyanahe Vedaste yabaje ikibazo munyarutse cyane gose ndabona Janvier Nigeria baturindiye kugira ngo nabonye nibashikize ibibazo byabo munyarutse cyane gose mwishure ikibazo mwabajijwe na Vedaste cerekeye amabanga mujejwe ishira hamwe ritegamiye politike canke umunyamugambo
kuri jewe n'ukuri ndazi ko nta nabateza mugabo umuntu arafata umwanya cyane gose yatubagije ngo twebwe ngo tuze turi abantu bo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro kweri n'ivyo arambaza ngo umugambwe ndimwo nta mugambwe jewe ndimwo n'umwe ivyo barabizi cyane mugabo gusa hariho bamwe nagomba ntange umuco k'uyu mushinga ntaye mwanatumiye uyu wune kuva amatora ngira ngo amatora avuga ko yoba yanatoye nayo muri 1990 na gatatu amatora yose aba na Tassien afise umugwi donke wiwe wakajagari nta matora bango ayitabe byaranse cyane kandi ifoko umuntu amenye ati mbega aba bantu boba ari bande ejo bundi donke yari no kwiradiye aruba ukarasemerera aravuga ngo impunzi ntibahunguke ngo nta mahora ariyo kandi nawe ari ino ari karajya dikarigisha dikarakora akazi agashaka abandi ngo bagwe hanze aba bantu rero twebwe vraiment sanatera kamo cyane vyukuri n'abantu buzima bw'iwabo bwose bamya n'abantu bapararanganya ibintu twebwe turasaba vyukuri abantu babonye ko bofata umwanya kumva ati ndi umunyamugambye nshaka ko mwana
Pascal nashaka cyane muvuge
ibyo akora vyukuri nta cyiza nta kimwe afite y'abarundi ibyo turavuga vraiment atakudeha kuko uko amatoraza aguma afise ibintu by'akajagara arimwo utarigera atora namba
Pascal
kwemera ati ni leta nkunda ati taba amatora
eme Pascal nshaka cyane ko tuvuga ku byatangajwe na Mkapa si muri kiganiro nshaka ko muvuga ibyerekeye abatumire mwebwe nshaka ko muvuga ku byo umuhuza yatangaje n'ukuntu biriko birakirwa kuvuga cyane cyane ku nyifato cyanke ku yabamwe bamwe mubona tumye nibaza ko bitahava bidufasha ikintu kirekire muri aka kanya rero turafise abandi banyonye biradio ijwi rya Amerika turafise Janvier mwiriwe neza
nagize
mwiriwe neza murafise ikibazo murafise cyumviro
o je ni ntererano
yego
yinde twani cyumviro kubganje umuhuza avuze ko bafite ibyo bagirinzwe abatoze mu biganiro yari nyinshi kuri jewe uko kuva mu 2010 navuga ngene kwitoza ariko nacyo akwemera guhigana n'abafite ibyo bagirinzwe yari nyinshi ariko ko naguma tegura ibiganiro ntarimwo ari nacyo sivyo nerekana biro konseri y'igihugu cyane nacyo amasezerano yari byiza ibyo bikavugwa mugo amatohoza ntarahaba ngo tumenye abafite ibyo bagirinzwe batagirizwa nita yo kwemera rero amatohoza yaba yabasezere cyangwa impuza makuru gutyo tumenye abafite ibyo bagirizwa n'abera urumva rero yarihuse gutyo yavuga ngo banakaba naka amatohoza ataraba kandi nacyo nicyo bavuga ngo leta ngo ndemwe n'amategeko cyangwa ndemwe n'amategeko leta iriho ndemwe n'amategeko kwera itwaje manda nacyo uburenganzira muga bisa n'amavuga nashobora kureka nashobora kuva ku butegetsi afisa abisa abantu batacyo bafite berekana cyangwa se bagirizwa hari abantu babaye inosa kandi basaba ubutumwa mu inamba ndetse nacyo mvuga nti hari intambwe bwanje naho bimeze gutya hari intambwe kubona abanyagihugu bemera abanyagihugu leta n'abandi bose abanyamahanga bose bemera ubukene buhari ni intambwe hasigaye inyishu rero inyishu iboneke amatoza akobwe abasizi bagirizwa bagira uruhande abantu dufite twerekana tumusigwe imbere amama abiganiro by'ukuri bantumire n'abandi bose babatumire hanyuma hanini nk'ibyo nibyo mu mbona byo bikenewe kuba amakosa
urakoze Janvier mugabo umuntu ukwiye kuba nawe umucamanza kuvuga ko leta itemewe n'amategeko utari umucamanza canke utatohoje canke ivyo nivyo twurekera abahinga banonose amategeko bakavyiga canke abandi bakabitohoza reka duhe n'ijambo undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Gerard mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye cyangwa usikiriza kuri icyo kiganiro muriko muravuze tazi bikomeye cyane kuko uri kwaraba mugira nayo mwatumiye n'uwo wundi mwatumiye n'uwo ariko aravuga ibintu bidasa rwose niko naraba ijya mu byasigaye n'ijya mu cyama no kuri isi nti cyari kwe ku mutima ni kari imyaka myinshi yo muri iyi mizanye cyangwa katari kwe ku mutima iyo basaka kugo abarundi yari yatugwize n'ubusa no kuri kwaraba iyo bari kwe kwishyapfu kuri kwaraba abarundi amahuseye za bishagande abantu ku 93 sivyo imyaka myinshi cyane mu kwekora kuri kwizi abarundi bagiye n'ubwo se bagiye barapfundiga bagiye atabwira no kuri nico gituma rero hajya ishavu ngo bahuze kunya hashumije ngo bahuze hajya no kuri na leaders abaguru n'ubwo 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 bakwiye kwikebuka no kuri tukaza ku murongo nk'abandi bikaraba ariko kubye kari pari twari ubiteye imbere nka Zaire Maurice da Seychelles ubira trimbere kare za nyuma gozi nako ndigwa mu ntose mazuru bigiye mu mezo kwigambye twe urundi bwo ndabushaje nyine kuruti bya barundi na bavuye mu frame wa barundi batozwa ni mana ko kugabo no kuri bafite inzige yesu no kuri wa meze uzusanga no kuri nizi bigano ariko avuga nta kintu kimwe cyose kako uzusanga ari biganiro umwege w'umuco mutago mashonje akubamije no kuri zindi na zakuta cyo bego bya bavuye yuko nuko batuye mu nzu cyane ndetse n'ibitege nawe nyine ntafite bizi nawe nyine ikindi ko ni ibyo amatege nkavuga iretse irereje ikintu imitsi irereje ikintu bizaye kwisa
Nego me
n'akoresheje ngaratari mutwe ngo bameze nk'abasazi birema nawe nyene nawe umuhutu mengera ashyira ubanza umengera afite kuti nawe nyene amaze kuvuga ko ibyahaye nawe nyene ngo umuntu wo muri nyako yagwana yo position nawe nyene ashake mu kiti
Nego me
nawe umuntu ari kuvuga afatanye kuti kuko oye
Gerard
ko hame hano burema kana nk'abatama abantu bwe n'ukuri nka Fidel Castro baranze bafite amateka mu rugo byabo basenze none ubwite byo kugiruka ugashika baba kuvuma nta kintu ubikwagira araba nkagana yarayekanye ibintu by'ibuzeye banikimuno ya muke ya keze gana ariko burundi byo guma ibintu byo muri byo bintu n'ukuri nta tuzoshikana araba
bizara
icyo kibaye 2000 isukari yaduze none ibyo bintu byo kubona ariko nta maproje ari karaba mu Burundi barafite none umuje ni muto muto bari kwa mufitira akazi kae bo wigu sindi ikirema naho abantu batwitangiye imbere ibyo nshabwe ibyo ariko arakora bo babona yuko ibintu byose bikwiye kugira umuduga mwiza bo bose bikwiye ibikwiye amaproje y'abajene bari kwagira
Gerard muvyimvira mwashikirije Gerard muvyimvira mwashikirije mwavuze ko eka barundi bashobora kuba bafashwe nabi ko babwiye amajambo mabi ariko mwavuze kandi ko barundi nabo nyene bakwikwihagateka kubera bakaza baravugana kuri hanyuma mukavuga ko bishinga gushimikira ku bintu atacho yivuze nk'amazuru ico kibazo reka tukibaze n'umushya na Tassien Sibomana kubona abarundi baja mu biganiro umwanya wose bagaharonka bahuza tuzi ko na mu Burundi hariho abashinga ntahe bakomeye bashobora gukemura ibibazo byabo ivyo byose ibintu bishobora kuba bikengereza abarundi mu gihe umwanya wose bama mu biganiro umwanya wose bama ariko ararondera abahuza mukanya gato
murakoze najewe ndabibona gutyo kandi nkuko twama tubivuga abarundi ntituryoherwa nuko two kwama tuja kurondera abashinga ntahe hanze nko kumenga hiwacu ntabariho mugabe ngorane umenye Federico umuhuza atemewe n'impande zose ntaba kibaye umuhuza twebwe aha hariho abantu bizwi ko ba bemewe batinyitse bahabwa icubahiro gihambaye mu Burundi kera twumva ko nk'abasenyeri barongoye Kiliziya Gatolika iyo baramutse bashikiriza ijambo n'abantu baciwenge bize amashuri ahanise gusumba abarundi benshi kandi bavuga ijambo babanje kuje inama n'ingingo bakabona igikwiye ku neza y'abakirisu n'abarundi bose mugabe ubu abo bantu ntibagise icyubahiro nk'icyo bari basanganywe mu minsi yahera abashinga ntahe nuko nyene gutindaho bahindura bakavuga ngo twitane abagabo nk'uko umenga abashinga ntahe hari icyo twabaneguye n'ahandi kubwi wacu twebwe ntibituryohera mugabo mu gihe impande zibiri zitumvikanye kumuhuza nta kundi turi bubigire n'ahandi kubwi wacu turaze neza kwa iwacu twari dufite abashinga ntahe bashobora kubyumvikanisha ariko mu gihe bitabaye uko ntitubinegure cyane kuko nk'uko babivuga mu Kirundi urugo ruhiriwe guhamamwe ntahe habaye ingorane tukaja mu biganiro tukabitorera inyinshi tutarinze kwicana ntacyo byobaye byinshi ikibi nuko abapfa barinda gupfa abahunga bakarinda guhunga kandi nk'uko mubivuze mu Burundi hataboze abashinga nayo n'abapfasoni mugabe igihe umushinga natagihabwa ikibanza hatagihabwa ijambo mugomba bigende gute iyo niyo ngorane twagize n'ahandi najewe sindyoherwa ko twokwama tuzera inze mugabo koko bavuga mu gifaransa all impossible nul n'est tenu tuca turondera mama wanje abo bemewe nabose
umushinga nahe Pascal emi Pascal namwe kuri cyo kibazo nyene abakera barayamaze bavuga ati agateka kari hambwa kubona abarundi bamariko arondera bahuza uko imyaka 10 irenganye canke gihe gito kurusha naho barondera bahuza badashaka kumvikana umushya ntaheje gutelefona Gerard we yavuze ko batanavugana n'ukuri ibintu ntibikwiye guhinduka babashinga ntahe bukuri bagaseruka mu Burundi kugira ngo ingorane zose zoba hagati y'abarundi bazitorere umuti batarinze kwambamba hanze
yego cyane by'ukuri ico kintu kiratubabaza cyane kuko imisi yose kwama ngo ibiganiro impazane ariko rero mugabe ibintu uri kurarabaganya kubahwa bitegwa n'aba banyamigambwe donc urumva bo babandanije kumva ko baronka ibyicaro ari ibiganiro ari biti ukumva umuntu ko atakindi kintu abona ko yoshobora kore yarangije ubushingamateka bwiwe urumva bo barafashe umwanya yuko umenga ibintu byabo byo kubaho ni politike rero bino bintu rero birafise ikintu kibi cyane siri tukura aba bakera bo bamenyereye kwama batwara aramagabura nyama ari ubyicanyi aramakudeta aba bantu donc abona ko atamatora abona ko yokwitaba acatsindwa ni impamvu rero atakindi kintu bobo bama ari impazane ari ibiganiro hanyuma by'ukuri umutumire uyu mugenzanje avuze ikintu ngo c'abasenyeri turabubaha cyane n'ukuri n'abantu bo kubahwa yavugiye hamwe oyaye abasenyeri barubashwe cyane ngahanyu wacu ariko kimwe utubashwe afise igituma abajya rikuye ko uyo mwambaro ivyo biraza bazwi cyane abawiya donc abagize ico batafasha intama zabo abonyeje sino kimanza imana izobimenya rero avuze ngo nabashinga ntahe ngo ntibacyubahwa byukuri ibi byose birafitanye isano hariho agatituke donc akanovera kabo katagikwiye kuko ivyabaye bicana bakicana president dadaye nta bashinga naye twabonye iby'umwaka uheza abantu bapfa nta bashinga naye twabonye ibiro turagomba ko twoba vraiment ukwiteka turabe ko tutokwama tugenda hanze ngo twumvikanishe turashaka ko ibi bintu by'iwacu ko byoba iby'iwacu ndani ibi turabishaka cyane rero turasaba yuko ibiganiro bize ngahanyi wacu abo basenyeri baza bo bashinga naye baze abagabo baze nta probleme ariko mugabo ikibiteye isibe n'abataratsinda amatora batagira imigambi nibo usanga ari mpazane ari njyane turabarushe rero
yego tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Bonaventure mwiyo neza Bonaventure
amahoro neza
n'amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nuko kubyerekeye umuhuza amajambo yavuze amajambo inca mugongo akwiye ko umuntu agara hagati agatunganiriza bose uraho ko atabishoboye rero sinzi ko zava bigenda muratwasaba amakungu ko yoturondera umuntu umushinga ntahe akumwe kwa ba Mandela bagerageje ahezo bakoze byasuswe mu mazi ngo abo babikoreye ntibabonye agaciro kabyo
Mandela yarashoboye we yarafise n'ubundi buhinga urazi abagiye mu biganiro barazi mwe byagenze kugira ngo habe amasezerano hariho benshi twaganiriye imbere y'uko Mandela yitaba umuremyi bose abo babonanye bambwiye ko iyo batagira umuntu ameze nka Mandela ashora ku wijunja afata inyingo kandi ashora no gufata inyingo tegetse abategetsi bambwiye ko gushika n'ubu ibiganiro by'abarundi biba bikibandanya aho ibyo byose bivuga ko abarundi baba bagoye ibyo ntivyo bari byo
abarundi baragoye kuko bavuga ibyo hanze mugabire mu mitima yabo akamenyegeza niyo mpamvu ubona ibyo bemeranya babyemeranya hage nyene bari kumwe mugabo uravye gushishyurwa mu ngiro ryabyo uravye nk'ibyabaye amasezerano yarusha bakaca bafata ko atakamara afite kandi ariyo
ingorane zifite abarundi rero mushya ntabwo Bonaventure ingorane zifite abarundi ntiboshira amakosa ku muhuza kuko uyo muhuza ntiyokenerwa abarundi bashara no kumvikana ku bibazo byabo so zera duhi jambo abandi
alo
duga ku jambo
nawe nyene arashobora kugira amakosa kurumva umuhuza ategura ku muntu w'ijambo umuntu ahagarara hagati akaraye impande zose atagiraho yegamiye kuko iyo yavuze uwo mengo arafise ahantu yegamiye ahubwo ariko arakora ku nyungu za bamwe kandi twifuza ko yokora kugira ngo abantu bose bamererwe neza baruhanirwe igihugu n'Uburundi n'agahugu gatoyi koroshe kugira ngo abanyagihugu babe bafungura mu mwaka umwe cyangwa ibiri ntiyagira ubusura kwicwa n'inzara ntiyagira ubusura kugira ubukene wabura haba nagahu gatoni nka province gatoni gusa nira ka Tanzania cyangwa sinzi urumva rero mu gihe binaniranye yuko abarundi tutumvikana kwitaka makungu kwitaka urundo abashinga nayo dufasha si bibi ariko abashinga nayo baje kudufasha akaba abantu bijunja hagarara hagati y'abantu batagiraho yegamiye urumva rero n'umuhuza nayo nyine arashobora
uyo muhuza
kuba atari mwiza nicyo ari gufasha kiba kibi gusumba ahubwo ko yari gufuma yuhorera hakaboneka abandi boshobora gukora hanyuma ibintu bikagenda neza
umushinga ntaye yaba yarongoye igihugu akakirongora neza bari umushinga ntaye w'ijunja eka umushinga ntaye yatowe na n'intara abari umushinga ntaye mu bisanzwe bukwiye reka ariko duhe n'ijambo n'undi munywanyi Luc Michel mwiriwe neza murasikibaza murafite icyumviro
ego icyumviro cyagifite icyumviro
koze Luc Michel Tassien Sibomana mu kanya gatoye cyane gose ku byimviro bishikirijwe na Bonaventure na Luc Michel.
Icambere cha Bonaventure sino kigaruka koko nibaza yuko yatanze impanuro kungene umuhuza yuba ameze nabivuze umuhuza amaze kwemera amabanga nta kuvuga ngo ikibazo ni cy'abarundi yaramaze kwemezwa na karera abarundi bose bakamwemera yategerezwa kwerekana koko icyo bamwizigiye koko akimerita umujije amaze kuja imbere akarongora intahe ategereza kwemera kumviriza impande zose agashira urubanza mu mwiherero agasoma ingingo araje iby'umwe wese yavuze iyo wavuze ukuri agatsinde wavuze ibinyoma agatsindwa niko bimeze utanguye rero guca urubanza utaratangura kumviriza ababuranyi kaba kakunaniye ica kabiri hariho ururirimbo bakunda kuvuga ngo abo bantu n'abantu batinya amatora nagira mbwire Pascal niyo batari mu mugambwe CNDD-FDD John Hangaza mbere nagira ndamubwire ko abo bantu bose imigambwe nka yose yari yandikishije kuja mu matora y'2015 mugabo urukino urujamwo mu gihe les règles no kuvuga amategeko agenga ugo rukino abanje kubahirizwa ije rero byuko amavuga ngo nabatinya amatora mbeko harimo bari muri CNDD-FDD bari barongoye inzego zikomakomeye muri iki gihugu abavugizi b'umukuru w'igihugu abavugizi b'umugambwe abaji batwara sena yegera by'umukuru w'igihugu nabandi benshi n'abasoda mbere nonabo yovuga ngo no gutinya amatora reka mama waje dufatire kuri aba nonabo nabo ntibari kumugambwe ntibari umugambwe uri ku butegetsi ivyo rero nibaza ko ari ururirimbo rutagira ifatiro icya kabiri yavuze ati aho abo bashinga nahe bavugwa aho bica ndadaye ntacu bavuze aho bica abantu n'ubu bakiriko erega baje kwica ntibasezera abashinga nahe kuko umushinga nahe ndakwemerera kwica amaze kwemera kwica ubushinga nahe babutaye urumva rero
mudubwiye ko
arundi barasemereye ama declaration
mudubwiye ku kibazo kucimvira cha Luc Michel musozere
nahe nakurutagize ahubwo intumva nizo zigoye igihugu none ko bahanuye abumviwe n'abandi aho niho hari kibazo sibo batavuze babuze uwumva hanyuma mu guhera hezana navuze ko ntateba aka kanugu mabahinyika ngo harabibaza ko bavukanye imbuto nagira ngo bwire Federico ikibazo cy'u Burundi turimo ni cha politique mugabo abo bahinyika ni rimwe n'amananka reka tuvuga no kuri hari abagomba ko ikibazo cyo bicamoko kandi muza aho cavuye kwataho bihuriye n'amoko ndashigikiye ikintu wamuvuga ko ivyo kuraba amazuru sivyo bihanze igihugu sivyo bizokiza igihugu reka turabe mbe ikibazo caje gute tubivugo kumuga abantu bareke gukwegera ko ngo namoka ya namoka ariya abo nibo bagomba kwica igihugu nibo bashobora kubyura karambaraye abarundi bagasubira namwe kuzamuka nayo ikibazo ari cha politique
legome mushena he Pascal Emmy Pascal Ndwimana namwe mu gicho muvuze kufyashikirijwe na Bonaventure na Luc Michel mukane gatoyi cyane gose
nibyo kuri Jesse ntaba kubwera kubga uwundi we wabambire we yatanze intererano kubga rike we bavuga ati kibaza ati ni tabarundi twame twireka kwa matsuti ko turazerinze ibi ni byiza cyane nje ndumva aba bantu ko babitomoye neza kandi nkaba nshimiye na numutumire avuza ati kibazo samoko n'ukuri by'ukuri anabitoye cyane arabitoye natwe gikintu twayitwavuje tuti ikibazo samoko ndi kurumba ntaratera kamo ano makungu yamavuga ngo hoba ngo genocide kandi byatuye ariko mu mugaba abantu kumva ngo ikibazo ngo genocide ngo ishaka kuba nari ngomba nsa kukunuro abyatuye acafasha na leta azarabwira abantu ko ataho nyabwoko ko atamoko gusa hari hakantu avuze ngo abatinya amatora ngo abari ngo mu mugambi ngo se ngo CDD FDD aradondagura abantu benshi n'ukuri rebe ngo ngume gusa nk'umunota umwe hariho abagiye bagiye hanze barabarongoza inama nshinga amateka bari byegera bya perezida aba bantu turazi ngene bagiye aba ntibarakugwa no kumugambwe Kasiano ibuke bababwiye ngo ni mucezo wa ndani aba bari ko barakoreshwa bahawe amahera niyo yatsi yavamo na yakudeta byanka aba bari baguzwe barabapedese ibi rero ntabo birandira ko ngo batinya amatora barakoreshejwe nkuko mwese byanka ugasanga mwe nimyitaba amatora ariko n'ukuri jewe nakubajije bwira barundi wewe uheruka matora ryari we atarayano nanitruwa ayaba yose ugumufise umugurimwo ugwanya amatora uzotwara ryari uzokwemera iki urabuze ifatiro urambabarira
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise Leonidas muri neza
niriwe
mwase kibazo mwase cyumviro
ni cyumviro nagomba gutera mu mwanya muto cyangwa mbona umwanya ukera wiruka
urihuta mu kanya gatoye cyane rwose uri hehe
yewe ndi Bujumbura
nduga ku ijambo
bo je nagomba kuvuga ku bijya by'umuhuza yashikirije tuvuga mu jambo make uko ukuri musanzwe kurarura kubera yuko yavuze ukuri nce bituma umbo mushinga nta leta cyumva ariko aravuga cyane ariko nche umenya cyo cyo numubwira nuko ukuri ndikugikwa naho kuzika kuzuka rukuri nene kuzika adasho kuzibukira murazi bya kintu burundi kumenya kuri kwasha tuzikwa ariko abarundi baramaze kumenya ukuri wose hanyuma kujyanye n'ibintu uvuga by'amatora ibintu ngomba gusada mwibutse amatora y'ibihumbi 2005 aho ibyibashingiro byari kuri rahindurwa uyari bari mu bambere icyo gihe umuganga witwa Ntwarwa n'umunsi Manwangari ntibemera ari mu bantu bavuga ati ntibashingiro ntimuyitore nimugutore oya mutore oya n'amafaranga bakayatanga ariko bavuga ati bari inyanyuri baca bavuga ngo ibyiru bashingiro rigomba risambugwe ariko ari mu batagemera icyo gihe icyo ni cya mbere gira kabiri niki kivuga ngo bavuga ngo bibazo bijyanye ngo ni nk'abanyarwanda we avuga ati si ikibazo cy'ubwoko none ko je ubwenge buke mfise iho nyabwoko ni ubwicanyi butumbira umugumi w'abantu none ko avuga ko atari ikibazo cy'ubwoko iryo nyabwoko baririmba bashaka gushika kuki baririmba bitwaje iki nyagomba rero gusa n'ubutanga impanuro ku banyapolitiki ntibemere ukuri aho kuri abarundi baramaze kumenya kuri umuhuza siwe yagiye kuvuga aho kuri abarundi bari barakuvuze barajya gutora baratora uwo bifuza kandi nibaza yuko n'abagiye barashika ngaha bazi ko hariho abategetsi batandukanye hashitse ngaha baremera neza yuko umukuru w'igihugu ahari hakwiye igihugu bisabwa n'amategeko
egome
nagomba gusaba ego
murakoze rero Leonidas reka duhe n'ijambo Juvenal ndabona kanya kagiye Juvenal mwiriwe neza munyarutse muri hehe Juvenal
ndi Karusi mu Burundi
ego mu rafite kibazo cy'umviro munyarutse cyane gose kanya karagiye turako tubahinyisha
ubusanzwe ico no gramvuge kujyana n'ibyo muhuza yavuze no shimikira kujyana gato yakaze na muntu kuko yabuta cyane ikaravuga baba nabandi bakunda kuba yuko abakeneye kubaheza gato yakaze na muntu muri ako gateka kaze na muntu hakaba harimo abantu babagenda barakora ibyaha n'ibindi n'ibindi turabyo rero amasezerano y'Arusha hari ibyo bari bishinze baravuga bati amatoza bagarukira ngaha kugira abahane abagize bibiki n'ibiki none rero abakoze kudeta muri rusange cyangwa abakoze bakurikiranwa n'ibyaha mu bisanzwe cyo nibaza yuko nimba mu Burundi by'ukuri turondora yuko uba kubahiriza agati y'akazi na muntu uba yuko wakoze ibyaha wese akwiye gukurikiranwa kandi uwo muntu wakoze ibyaha nta kibanza afite mu masezerano yobanza akagira iki agakurikirana n'ubutungane rero muri rusange umuhuza mukapa yavuze ibintu by'ukuri kimwe gusa ni hamwe bavuga bati ukuri kurababaza ariko nta kundi bikwiye kumera nkotasiyano ndibaza yuko yaba yari mu ruhande rundi nazi yuko atari kuvuga ibyo wowe rero nibaza yuko abanyepolitike mu Burundi ntibazi kuvuga ukuri benshi bagenda bavuga ibinyoma gusa bacira inda yabo gusa nta kindi rero bavuga yuko muri rusange abanyepolitike mu Burundi bokwikebuka bagakurondora uburyo bogenda bagira iki bogenda bavuga ukuri icyo bavuze uno munsi ejo bakagishigikira ejo nibaza bahindure ibindi ngo ariko bavuga ibindi rero bavuga yuko muri rusange
murakoze Juvenal mu gusozera mu cyantahe tasinda ubona ko abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika mu biganiro bitandukanye kenshi na kenshi baragaruka ku kibazo cyo kuvuga ukuri abashyana babiri bavuze Leonidas na Juvenal basana bavuga ko umuhuza yavuze ukuri bakaba bavuga ko ukuri kurura mu kanya gato cyane rwose mubabwira iki abashyana
ega sino vuga ko byinshi ni bisanzwe hari impande zibiri mu Burundi hariho abemera ko ibyakozwe byose bihuye n'amategeko nabandi bavuga ko bidahuye n'amategeko ko mukapa rero yavuze ibiryohera bavuga ko byahuye n'amategeko n'uburenganzira bwabo kandi niko bisanzwe bimeze twebwe natwe ico jime kirako ntibaze baravuga ngo abarundi barumvise ukuri natwe turabarundi apparentiere bajya bose bari hanze n'abarundi iyo umuntu ariko aravuga rero amenye ko abarundi bose bataruvuga rumwe na CNDD-FDD kandi ibyo bamenye ko demokarasi nuko naho hatubaye ari izingorane z'amagume turimo nibisanzwe bose ntibohereye mu mugambi umwe ibyo twarabirenganya ica kabiri bati Tasiano yavuze ko kibazo atari cy'amoko si ubwa mbere ndabivuga kandi n'ejo nzobisubiramo mbanyumve neza uko ikibazo cyatanguye si kibazo cy'amoko na gato la preuve nuko abavuga ko amatora atakurikije amategeko amatora atakurikije accord d'Arusha na la constitution harimo abahutu n'abatutsi ico kiragaragara ntawo gisubiramo mugabo ico naco nyene ntazoreka kuvuga nuko harimo bamwe bamwe bagomba guhindura ikibazo bakatikoresha nkuko co bari cyamoko ama discours yaravuzwe ingene abantu bamwe bamwe bafatwa biragaragara ivyo rero si kuvuga ko ikibazo cy'ihonyabwoko kidashobora kuvyubuka kirashobora kuza mu gihe abo bantu bobandanya bagomba kugikoresha nk'icamoko kandi tuzi ko nabivuze na kare kandi ndavyemera n'umugambi wanje vyemera n'abarundi barimo opposition baravyemera si kibazo cy'amoko mugabo twebwe turabona ko abagomba kujera iyi crise bagomba kuyijyana nk'uko yo bari yamoko
egome mushyanahe
arabe ko boshigikirwa na benshi
egome reka ndabona kanya kagiye eme Pascal namwe mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Leonidas na Juvenal mu kanya gato akanya kariho karihuta
nizukuri
rwose ibintu avuze donc abantu yabana Juvenal na Leo Nidas je ndumva ko ntobishimikira ko cyane ni byukuri uyu muhuza yarabufutse ibyukuri kabisa birasogota imitima yaba batasi hano hamwe n'abandi mugabo vremi vyavuga byari ivyo ikindi nacyo byukuri abantu erego ubunye twaraciye ubwenge turakuze n'ukuri murumva yuko aguma darafobeka ngo ntawo hakana yuko ngo niho nyabwoko yoza Tasiano vyukuri nakimubwiye kare kuva muri 93 nta kintu nakimwe arasigikira guma afise imigwi donc igumuka ijagara igwanya leta n'ukuvuga yuko kandi ntazarabesha abantu ngo n'umugambwa arongoye nta mugambwa afise ibyo byose abantu barabizi uyo wone nibaza gusa kwa cipike y'amatora ageze tantakazi yo biri byanse
Musianahe Pascal Emi Pascal Nduimana murakoze cyane gose ku kanya mato ndabona kanya katujanye turagushimiye nawe Musianahe Tassien Sibomana kwa mwatavye ikiganiro turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America baduteye akamo gashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo byabo turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma na Fatou Karana yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese